Ni byiza ko mwongeye kuza tugasubira kubonana. Uyu munsi tugomba kuvugana kuvyerekeye abantu b'abanyenkomezi b'Imana. Nurabe ku gicapu ca mbere kugira ngo tubiganireko. Mu gitabo ca mbere twize ingene Isaka umuhungu wa Aburahamu yarongoye Rebeka. Ariko bamaze imyaka myinshi cyane batagira kana na kamwe. Isaka yarasabye Imana rwose, hanyuma mu nyuma Rebeka arasaminda. Igihe kiragera yuko Rebeka yibaruka abana, Imana imubwira yuko azobyara abana babiri kandi yuko Butoyi azoba mukuru gusumba mukuru we. Bukuru yavutse ubwa mbere bamwita Esau kandi niwe yabaye umuhigi ahambaye. Butoyi nawe arakurikira bamwita Yakobo, we yibera mu mahema akamaragi bitungwa. Isaka yakunda Esau ariko Rebeka nawe agakunda cyane Yakobo. Uko bisanzwe biri, Esau niwe yarakwiye kuba samuragwa kuko niwe yari mukuru, ariko Imana yavuze yuko Yakobo ari wazoronka uwo mugisha. Umunsi umwe Esau yaraje avuye guhiga ariko atahatacazanye, yarashonje rwose kandi yararushe. Yakobo yari ko arateka igihe Esau yava mu gahinga ashitse muhira. Esau atangura gusaba utwa kurya Yakobo, hanyuma Yakobo ariyumvira ati ha, ubu rero ngiye naronka karyo ko kumwaka wa mugisha. Nuko Yakobo abwira Esau ati banza unyemerere kumpa kubasamuragwa, hanyuma ndabona kuguha ibyo kurya. Maze Esau yishura Yakobo ateheraba noneho ngira mfe n'inzara, none ibyo kubasamuragwa bizomarira iki? Acaramwemerera yuko yemeye kwa basamuragwa. Yakobo ntiyari yizigiye Imana namba yuko yomuha ibyo kubasamuragwa. Icyo yakoze kwabaye ukugerageza ingene yohenda mwene nyina Esau kugira ngo yironkere kubasamuragwa mu buryo bwiwe. Wiyumvira yuko ibyo byahimbaye Imana. Turaza kubiraba ariko ukomeze kumviriza kuri iyi kasete. Tuzingurure ku gicapu cya kabiri. Ubu rero Isaka yari amaze gusaza kandi yaratanguye guhuma atakibona neza. Umunsi umwe Isaka abwira Esau ati genda mwananje mu ishyamba umpigire, hanyuma unzanire akanyama nk'uko ndagakunda umpe ndagafungure. Ninamara gufungura ako kanyama ndaheza ndaguhezagire umuhezagiro wa nyuma ntarapfa. Rebeka amaze kumva imigambi Isaka yagiriye Esau abwira Yakobo ngo agende kurondera isuguru nziza zibiri zinuze azibage hanyuma ziteke. Nuko Yakobo arazitegura ateka izo nyama mu buryo nyene se akunda. Nuko Rebeka abwira Yakobo kugira ngo atware za nyama azishikirize se, hanyuma yibaza ati se araza kwiyumvira neza yuko aza kuba ari Esau. Ariko Yakobo abwira nyina ati raba Esau arakatse ubwoya ku mubiri wose, ariko jewe umubiri wanje ni nyinkute gusa, none bigenda gute data niyankorako? Araza kumenya yuko ndamuhenze, hanyuma araza kumvuma mu gishingo cyo kumpezagira. Ariko Rebeka yarafise iyindi migambi, acafata impuzu nziza za Esau azambika Yakobo amushira n'insato zazampene yabaga ku mubiri ahatagira ubwoya. Kwari ukugira ngo Isaka niyamukorako aze kumva yuko ari Esau nyene. Nuko acabwira Yakobo ngo atware za nyama yatetse neza kwa se Isaka. Wibuke yuko Isaka yarashaje cyane kandi yaratakibona. Amaze gushika kwa se Isaka, Isaka aramubaza ati mbega we urinde? Yakobo yishura se ati ni jewe Esau umuhungu wawe mukuru. Ati ndakwinginze wakira ibyo kurya urye ubone kumpezagira. Nuko Isaka arabira ararya. mu mwanya mutoya Esawu yaramaze kugaruka ateka neza za nyama avuye guhiga azishira se wiwe Isaka azizaniye se Isaka. Isaka aramubaza ati bega we urinde na wati ni jewe Esawu umwana wawe mukuru. Nuko Isaka acarajugumira cyane kuko yamenye neza yuko hari uwa muhenze. Aramubwira ati oho karabaye namaze gutanga umuhezagiro wose kandi nta wundi nsigaranye na mukeya. Esawu abyumvise araraka cyane kugeza aho yumva yuko akwiye kwica mwene wabo Yakobo. Nuko Rebeka acagira ingingo umuhungu wiwe Yakobo ngo yihishe agende kwa inarumera bami. Maze Yakobo aritegura kugira ngo afate urugendo aje kwa inarumera bami. Akiri ko aragenda ku munsi wa mbere burira arara mu gahinga asinziriye arota abona ingazi ndende iva hasi igashika ku ijuru. Yabonye abamarayika bamwe baduga abandi bamanuka kuri iyo ngazi kandi hejuru yayo hari umuntu umwe atangura kumubarira ati ndi Imana ya Aburahamu na Isaka kandi ndi Imana yawe, iki gihugu nyene urayemo nzokiguha hamwe n'urubyaro rwawe. Amahanga yose yo mu isi nzoyahezagirira muri wewe kandi nzojana nawe aho uzoja hose. Ubu naho turabe ku gicapu kigira gatatu. Yakobo yagize urugendo kumara iminsi itari mike kugira ngo ashobore gushika kwa narume Labani. Amaze gushika, Labani yamwakiranye igishika cyinshi. Labani yari afise abakobwa babiri, umwe yitwa Leya, uwundi nawe yitwa Rakeli. Leya niwe yari umukobwa mukuru kandi Rakeli niwe yari muto, ariko kandi niwe yari mwiza cyane gusumba Leya. Kandi Yakobo yifuje gutwara Rakeli nk'umugeni wiwe. Ariko Labani yabwiye Yakobo yuko kugira ngo ashobore kumuha Rakeli ko yari akwiye kumukorera imyaka indwi. Nuko Yakobo arabyemera. Haciye iyo myaka ndwi, Labani arategura neza ibyerekeye iby'ubukwe bwa Yakobo na Rakeli. Barangije iby'amazimano yo kuri uwo munsi mukuru, bumaze kwira, Labani afata Leya amuhereza Yakobo kuko hatabona. Bukeye Yakobo yaratangaye cyane kubona yuko yararanye na Leya. Ntiyari yabimenye ibyabaye, arashavura cyane arababara kubona yuko inarumira Labani nawe yamuhenze. Ariko Labani yaciye asobanurira Yakobo yuko mu migenzo y'iwabo kizira yuko umukobwa mutoya aca ku mukuru, nico catumye abigenza atyo. Nuko rero kugira ngo ibintu bigende neza, Labani yaciye abwira Yakobo yuko ashobora kuzomuha Rakeli niyemera kongera gukora iyindi myaka indwi. Nuko Yakobo arabyemera. Mwibaze yuko Yakobo byamugendeye gute amaze kubona neza yuko inarume nawe yamuhenze. Mwiyumvira yuko byamuteye kwibuka cya gihe nawe yahenda se wiwe Isaka hamwe na mwene wabo Esawu. Kumbure ngira ngo niko byagenze, ariko nagomba kukubwira mwene data ko atari byiza guhenda abandi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kandi uko mugomba ko abantu bababwirira muba ariko mubagirira namwe. Asanga utagomba yuko abantu baguhenda, nawe rero ntukwiye kubahenda. Ubu naho tuzingurure ku gicapu kigira kane. Haciye imyaka 20, Yakobo yari amaze kugira abana benshi n'ubutunzi bwinshi hamwe n'abakozi benshi. Imana iramubarira iti ubu rero harageze yuko usubira mu gihugu cy'iwanyu. Nuko Yakobo yitegurira urugendo rwiwe, afata abakozi biwe n'abana biwe n'abagore biwe hamwe n'ibitungano byose. Ari hafi gushikayo mu gihugu cy'i Kanani, ariyumvira ati mukuru wanje Esawu azohava nyica antikizanye n'ibyo dufise byose. Yarubaha Imana n'iby'ukuri kandi yarayitinya, mugabo kandi ntiyarazi ingene igiye kuzomukingira. Muri iryo joro aryama mu gahinga arasinzira. Ibyo biheze haza umugabo umwe barahotorana kugeza mu mutwenzi. Uwo mugabo amaze kubona yuko atakimushoboye afata umutsi w'inyonga ry'itako rya Yakobo arahinyagara. Wa mugabo aramubwira ati ndagusabye ndekure ngende kuko hera aba bugira buce. Yakobo aramubwira ati sindakurekura utampaye umugisha. Wa mugabo aramubaza ati mbega witwa nde? Yakobo aramubwira ati nitwa Yakobo. Nuko wa mugabo aramubwira atuhereye none ntukiswe Yakobo ukundi ariko uzokwitwa Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ariko kanesha. Maze Yakobo abaza uwo muntu ati ndakwinginze mbarira akazina kawe. Uwo muntu aramubwira ati mbarize iki izina ryanje. Ntiyarimubwira. Hanyuma acaragenda maze Yakobo ava aho hantu aca yitegura guhwana na Esawu. Igihe Yakobo yagenda atumbereye Esawu yagiye aracumbagira. Mugabo kandi nta bwoba yari afite kuko yari amaze kumenya neza yuko Imana iri kumwe nawe kandi irinda kumuzigama. Umviriza icyo jambo ry'Imana rivuga mu migani 3 ku murongo wa 5. Wizigize Uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Sindiko ndavuga yuko ari bibi kugira imigambi. Oya namba, ariko ndavuga yuko igihe cyose ugira imigambi itari kumwe n'Imana uba wihenze kandi wishimira inkomezi zawe ntuburi kuraha icyubahiro Imana. Ubu naho turabe igicapu cya 5. Rakeli yari umugore akundwa cyane n'umugabo wiwe Yakobo, hanyuma amubyarira abahungu babiri, umwe yitwa Yosefu uwundi yitwa Benyamini. Ariko rero habaye ibyago kuko Rakeli yaciye apfa igihe yabyara Benyamini. Yosefu arakura aba umwana mwiza, umusore mwiza cyane kandi yarubaha se akongera kubaha Imana. Yakobo yarondereye umwambaro mwiza cyane umuhungu wiwe Yosefu, wari umwambaro ufite amabara menshi kandi meza. Ibyo byatumye bene se ba Yosefu bamugirira ishyari. Umunsi umwe Yosefu yarose inzozi abona ari kumwe na bene se bari mu murima bariko barashwabura. Umuganda wa Yosefu warahagaze maze iyindi miganda y'ingano ya bene se yose irawukikuza irawunamira. Nuko Yosefu arotorira izo nzozi bene se, maze babyumvise bararaka cyane baca barushirizaho kumwanka baramukankamira bata aho rero wiyumvira yuko uzotuganza, maze bamugirira inzigo yakazikira. Inyuma y'ibyo Yosefu arota izindi nzozi, arota abona izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 bimunamira. Ubu naho rero se wiwe acaramukankamira aramubwira ati mbega wibaza yuko jewe twe na nyoko hamwe na bene wanyu ukora 11 tuzoza tukakunamira. Nuko rero bene se bose barushirizaho kumwanka, ariko kandi se wiwe Yakobo aguma yiyumvira kuri izo nzozi. Yosefu yaryizigiye Imana kandi yarazi neza yuko imufitiye imigambi itomoye. Mbega nawe urizera yuko Imana igufitiye imigambi myiza? Nibyukuri iragufitiye imigambi. Bandanya wumvirize hanyuma uraze kuraba neza ingene Imana yakoresheje Yosefu. Igicapu cya 6. Bene se wa Yosefu baragira ibitungwa bya se bakarondera amaragiro kure. Umunsi umwe Yosefu yatumwe na se kuraba bene se ngo amuzanire inkuru. Yagenze iminsi myinshi cyane, bene se bamubona akiri kure ariko kandi bari bakimufitiye ishavu. bati nimuze tumwice hanyuma rero tuze tubwire se yuko yahuye n'igikoko cy'inkazi kikamwica. Yosefu ashitse baramufata bamukura wa mwambaro se yamuha bamuterera mu kinogo cyakamye mwamazi baca baricara ngo barye. Ubwo nyene haza abantu babadandaza babagabo baravugana bati enda tushore uyu mwene wacu mugabo ntitumwice. Bamaze kumvikana ku giciro babadandaza batwara Yosefu muri Egiputa. Bene se wa Yosefu bafata wa mwambaro bawujobeka mu maraso y'impene bawurungikira se. Se ayibonye yibaza ati ni igikoko cy'inkazi cyandiriye umwana. Nuko Yakobo aririra umuhungu wiwe atewe mwana wanje we mwana wanje. Nuko amara igihe kitari gito harabura uwo muhoza. Mwibaza ko bene se wa Yosefu bamerewe bate. Wiyumvira yuko ari byiza kugira ishari no gushavura. Ishavu n'inzigo murabona ingene byagiriye bene se wa Yosefu bituma natwe dushobora gukora ibitameze neza kandi bitabereye. Ibyo bizotuma twamadukora ibintu twicuza icyo twabikoreye. Dukeneye gusaba Imana kugira ngo ibidukuremo itunganye imitima yacu. Turabigicapo cindwi. Babagabo bashoye Yosefu kwa Potifari kandi Potifari yari umuntu mukuru muri Egiputa. Yosefu yarakoze nk'umwizigirwa maze Potifari amuha kugaba ibyo mu rugo rwiwe byose. Umunsi umwe Potifari abaza Yosefu igituma byose bimugendera neza amubwira yuko ari kuko yubaha Imana. Umugore wa Potifari yifuje cyane kuryamana na Yosefu kuko Yosefu yari umusore mwiza w'umunyakaranga. Igihe cyose yama muhendahenda ati ngwino turyamane, ariko Yosefu akanka ati nokora guti cyaha kingana gityo. Igihe cyose uwo mugore yama muhendahenda ariko Yosefu akanka kuko yarazi ko ari icyaha gikomeye kujya mu busambanyi. Ikindi gihe muka Potifari ahenga ta muntu n'umwe ahari afata Yosefu kugira ngo baryamane, Yosefu aramuhunga. Igihe Yosefu yahunga yamutanye umutamana wiwe. Wa mugore arashavura ahamagara abantu bose atangura kwagiriza Yosefu ko yagira amufate ku nguvu ngo baryamane. Ahengera umugabo wiwe Potifari amaze gutahuka amubwira iyo nkuru nyene maze Potifari araraka cyane araba ingene Yohana Yosefu. Mwiyumvira ko Yosefu yamerewe ate aronse igihano? Yarizigiye Imana ariko noneho ubuho yaterewe mu munyororo kubera kuko bamubesheye. Mbega hari aho wigeze kugira umuntu akwagiriza ibinyomaga mugenzi? Wibuke ko Imana izi byose ko ata kintu na kimwe inyegejwe. Nitwaba dukurikira Imana by'ukuri itubwira mu Baroma igice cy'umunani ku murongo wa 28 ngo kandi turazi yuko kuba kunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Turazi yuko ku mpera Imana ari izo cy'urubanza gukuri. Nuko rero ntukiganyire igihe ubonye yuko urenganijwe. Turabe ubu naho igicapu cy'umunani. Ubu rero Yosefu yari mu ibohero. Umunsi umwe umwami yararakiye abakozi biwe babiri hanyuma abashyira mu ibohero hamwe na Yosefu. Umwe yari uhereza igiturire uwundi nawe yari umusukuzi mukuru. Umunsi umwe bombe uko ari babiri bararose mugabe izo ndoto ntibamenya uko zisobanurwa. Yosefu arabitegereza ati ni kuki mujonjogoye? Wa mukebyi mukuru avuga ati je narose mbona umuzabibu uri kwa mashami atatu. Muri izo nzozi mbona mfise igikombe cya Farawo ntanyiramwo za nzabibu hanyuma mpereza umwami Farawo. Asobanurira wa mukozi inzozi ziwe ati hashize iminsi itatu Farawo azokurekura hanyuma usubire ku bikorwa wahorako. Umusukuzi mukuru nawe aravuga ati izo nzozi data wanje numva zimeze neza, nawe aca yiganira Yosefu inzozi ziwe. Yosefu abwira wa mukezi mukuru ati haciye iminsi itatu uzokugwa mu ibohero ariko uzomanikwa hanyuma inyoni zo mu kirere zizoza zirya inyama zawe. Kandi ijambo ryose Yosefu yavuze ryabaye iby'ukuri. Mbere y'uko wa mukozi ahereza igiturire ava mu ibohero, Yosefu yamubwiye aturazonyibuka. Mbega mwiyumvira yuko yamwibutse? Oya namba, yaramwibagiye rwose. Mugenzi wanje, abantu barashobora kutwibagira rwose, ariko Imana yoyo ntishobora namba kutwibagira. Haraho wewe ufise amakuba menshi ukibaza yuko Imana yakwibagiye, ariko wibuke ko Imana ntishobora kutwibagira namba. Mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya igice cya 49 ku murongo wa 15 n'uwa 16, Imana ivuga iti: mbega umugore yokwibagira umwana akiri ku ibere ngo yoye kugirira akagongwe uburabwiwe? Ni koko abo boshobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira. Ehe ngushushanije mu kiganza canje, inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Tugeze ku gicapu c'icenda. Yosefu yamaze mu ibohero imyaka 2. Umunsi umwe Farawo yarose inzozi, arota abona ari ku ruzi, agize atya abona inka zivyibushe indwi ziriko zirarisha ku musozi, hiburuka n'izindi ndwi zonze ziva mu ruzi. Izo nka ndwi zonze zivuye mu ruzi ziraza zirya izo ndwi zivyibushe zari ku musozi. Farawo arikangura atangura kuzazanigwa, aravuga ati: mbega izi nzozi zisobanurwa gute? Ahamagara abanyabwenge bose bo muri Egiputa kugira ngo bamusobanurire izo nzozi, ariko nta n'umwe yabishoboye. Nuko Farawo ahagarika umutima, ariko wa muherezi atanga igiturire yibuka yuko hari Yosefu yashoboye kurotora inzozi. Amubwira ibya Yosefu ari mu ibohero, nuko Farawo aca kuza Yosefu mu ibohero amutuma ko ubwo nyene. Maze Farawo abwira Yosefu inzozi ziwe. Yosefu amubwira ati: sinshobora gusobanura inzozi, ariko Imana yoyo irazisobanura. Yosefu abwira umwami yuko inzozi yarose z'inka ndwi zariye izindi ndwi zivyibushe zimeze nk'izini yange ndwi y'imihuruhumbi yamize izindi ngano indwi zimeze neza. Izo nzozi z'inka ndwi hamwe n'izini yange ndwi zose zerekana yuko hazoba imyaka indwi y'agahimbo. Hanyuma inyuma y'iyo myaka indwi y'agahimbo hazoca haza iyindi myaka ndwi y'ikigoyi. Nuko Yosefu ahimpanura umwami Farawo yuko yorondera umuntu w'umunyabwenge kugira ngo arondere ibigega muri iyo myaka ndwi y'agahimbo begeranye ibyo kurya bizobatunga mu kindi gihe cy'imyaka indwi y'ikigoyi. Farawo yaranezerewe cyane kumva iyo ngingo, yiyemeza yuko Yosefu ari we yobikora. Ntubona rero ibyabaye kuri Yosefu? Ibyo ntibyabaye mu kanya isase, byafashe igihe kirekire cyane, ariko Yosefu yarihanganye kugira ngo Imana ikore izibona ko bibereye. Ntiyagombye guca mu nzira ziwe cyangwa ngo ahende abantu, ariko yarindiriye ko Imana ikora ukugomba kwayo. Niko natwe twe nawe bikwiye kutugendera, dukwiye kurindira Imana kugira ngo ishitse kugomba kwayo kuri twebwe. Turabe igicapo cy'icumi. Nkuko Yosefu yabivuze, harabaye imyaka indwi y'ibyimbugwa byinshi, hanyuma haza ikigoyi. Icyo kigoyi cyarashitse no mu gihugu cy'i Kanani, aho Yakobo n'umuryango wiwe wose bari. Yakobo arungika abahungu biwe 10 muri Egiputa ngo baje gusuma, ariko Benyamini asigara muhira. Bamaze gushika muri Egiputa, babashikanye imbere ya Yosefu, ariko ntiyigeze abibarira uwari we, kandi nabo ntibamumenye. Bene wabo wa Yosefu baciye bamwikubita imbere baramwunamira. Mbega muribuka za nzozi Yosefu yarota kera cyane? Bene se wa Yosefu bagerageje gusaba ibyo kurya, ariko Yosefu ababwira bakankamira, ababwira yuko bazanywe no gutata igihugu gusa. Yosefu ashira Simeyoni mu ibohero kuko bari bemeranije ko azomurekura bagarutse bakaza bazanye Benyamini. Yosefu abwira abakozi ko bashira amahera mu magunira yabo bantu akabarungika bagasubira iwabo. Abwira abo bagabo yuko basubira muhiri wabo mugabo ko batogaruka mu maso yiwe batazananye na murumuna wabo Benyamini. Bashitse muhira ngo babwire se wabo. Se wabo yuzuye umubabaro arababara cyane arababwira ati Yosefu ntakiriho. None heraba na Simeoni nawe ntakiriho. Ubu naho mugira mu nkure ko Benyamini nawe. Igihe ducumuye ku bantu hanyuma ntitubitunganye ngo tubasabe ikigongwe, icyo cyaha kiradukurikirana kikatubera umutwaro uremereye gose. Umwe mu bo bavukana arababwira ati nibyukuri tuzohanwa kubera ibyo twagiriye muri umuna wacu. Nibyukuri ko Imana ishobora kuduhanira icyaha twagiriye bagenzi bacu. Ni nacyo gituma ari ngombwa ko twihana ibyaha byacu kubo twabigiriye. Ubu naho turabiga icapu cya 11. Ikigo yicari yongereye, Yakobo abwira abahungu biwe ko bakwiye gusubira muri Egiputa gusuma. Bo bamwibukije ko badashobora gusubira muri Egiputa kugeza batwaye Benyamini. Hanyuma Yakobo aragondozwa arabyemera. Bashitse muri Egiputa babarengukisha imbere ya Yosefu. Yosefu nawe aranezerwa abonye mwene nyina Benyamini. Yosefu abateguriza amazimano meza imuhiriwe, ariko kugeza ubu ntiyari bwababwire uwo ari we. Bahejeje gufungura, Yosefu abwira abakozi biwe ngo bashire ingano mu mifuko y'abo bagabo, kandi ababwira gushira igikombe ciwe cifeza mu mufuko wa Benyamini. Bene se wa Yosefu bamaze kugenda, Yosefu abwira umukozi wiwe ngo abome inyuma abahagarike abagirize yuko bibye igikombe cya shebuja Yosefu. Bamaze gusaka muri iyo mifuko yose, bagiye bubuka kuri cya gikombe kiri mu mufuko wa Benyamini. Yosefu acavuga yuko uwo yamaze gufatwa ko yibye igikombe ari we Benyamini, ko adashobora gusubira iwabo. Ariko Yuda yinginga Yosefu ati ndagusabye abari je wugumya, kuko yarazi yuko se we wabimenye yohavata. Yosefu yaramaze kubona ko imitima ya bene se yahindutse. Yosefu arababwira ati jewe ndi Yosefu mwene wanyu, umwe mwagurisha ku Banyegiputa. Ntimubabazwe n'ibyabaye, kuko ubu ibyo ari by'Imana yagombye. Imana yabigenjeje gutyo kugira ngo nshobore gukiza benshi, ndabakize inzara hamwe n'urupfu. Iyumvire nawe ingene bene se wa Yosefu batangaye. Yosefu yabwiye bene wabo ngo basubire i Kanani bazanane na se n'umuryango wose, kuko yari yiteguye kuzobabungabunga. Iyaba nari Yosefu, abo bahungu nari kubarakira gose kubera ibintu boba barangiriye bibi. Ariko Yosefu we siko yabigenjeje, yamenye icyo Imana yagombye. Nshuti yanje, namba ugize ibyago cyanke ingorane zikomeye zigushikira, ndagusabye ntiwiyumvire nabi, ariko wizere Imana kugira ngo abariyo izokwereka uburyo bwiza ukwiye gucamwa kugira ngo ukire. Ntiwidodombe, ariko uhimbaze Imana uyishimire, uzi neza yuko kumpera izogukiza byose.